Radio Svilgi America. Radio Svilgi America kugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bakora mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virus ya corona. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta n'imiryango yigenga bahunze ku butegetsi bwa president Nkurunziza bategereje iki ku butegetsi bwa rayo bugiyeho mu Burundi
ategezwa kumviriza abo batavuga rumwe abari mu migambwe abari mu mashyirahamwe hamwe n'abarundi bose imigwi yose bashobora kuba barimo. Icyo rero nicyo kigize intwaro ya demokarasi.
Uwo ni Vital Nshimirimana ukuri rugaga ruharanira guteza imbere imiryango itegamiye kuri leta mu Burundi FORSC rukorera mu buhungiro. Leta zunze ubumwe za Amerika igiye gufatira Burundi ibihano. Banki nkuru y'igihugu cy'Ubwongereza Bank of England irasaba imbabazi z'uruhare yagize mu bucuruzi bw'abacakara b'abirabura. Naho Burayi na Leta zunze ubumwe za Amerika barimo gukorana umushinga wo kuvugurura ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Burayi na Leta zunze ubumwe za Amerika birimo gukorana umushinga wo kuvugurura ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Thomas Kamilindi byifashe bite?
Nkuko tubikesha ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, guverinoma z'ibihugu byibura bine byo mu Burayi byatangiye kungurana ibitekerezo na Leta zunze ubumwe za Amerika ku buryo OMS yavugururwa. Ibi bihugu ni Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Reuters itibi bigaragaza ko n'Uburayi busangiye na Amerika ibibazo bimwe na bimwe byatumye President Trump akura igihugu cye muri OMS mu kwezi gushize kwa gatanu. Umugambi wa Amerika n'Abanyaburayi ni ugushyiraho uburyo OMS yagira ubwigenge ntagire igihugu cyitegeka. Ibi bituruka ku birego bya Amerika ko OMS yigaruriwe n'Ubushinwa ibufasha kubeshya ku cyorezo cya virusi ya corona nk'uko guverinoma ya President Trump yabitangaje kenshi. Muri uyu mugambi wo guha OMS ubwigenge harimo guhindura uburyo igomba kubona amafaranga ikoresha. Ubusanzwe OMS igendera ku ngengo y'imari ya buri myaka ibiri. Iyo habaye icyorezo tuvuge, ibigomba kwinginga ibihugu biyigize kugira ngo bihe amafaranga y'ingoboka yihutirwa adateganijwe muri ziriya ngengo z'imari za buri myaka ibiri isanzwe. Bityo kuri Amerika bene ubu buryo busanzweho Abanyamerika n'Abanyaburayi, ibi bishobora gutuma ibihugu icyo ari cyo cyose kigira igitsure kuri OMS bitewe n'uko amafaranga cyayihaye angana. Uretse ibi bihugu bine, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani, Reuters ivuga ko n'ibindi byo mu Burayi muri rusange bisangiye ibibazo bya Amerika kuri OMS nk'uko bigaragara mu nyandiko mvugo y'inama yabaye mu cyumweru gishize hagati ya ba minisitiri b'ubuzima b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi byiyunze.
Urakoze Toma. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda uremeza ko umwe mu bategetsi babo bakomeye Abdelalek Drouqadel yishwe n'ingabo z'Ubufaransa. Fidel Niyongabo nibyo atubwira.
Abdelmalek Drouqadel yigeze kubonwa nk'umwasi wa mbere w'igihugu cya Algeria yishwe n'inteko zidasanzwe z'Ubufaransa mu gikorwa cyazo cya gisirikare ku mugwi Al-Qaeda in the Islamic Maghreb mu mfunyapfunyo Akim hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ubufaransa bwatangaje mu ntango z'uku kwezi kwa gatandatu ko inteko zabwo zishyiye Drouqadel mu buraruko bwa Mali hafi y'urubibe na Algeria aho mugwi Akim ufise ibibanza ukoresha mu kugira ibitero by'amabombe no kunyuruza abava mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Inyuma indwi zibiri umugwi Akim wemeye icyese urupfu rwa Abdelmalek Drouqadel, umugwi wasohoye video imuhayagiza akaba wiyemeje kubandanya urugamba rwo kugwanya inteko z'Ubufaransa n'izindi nteko mu karere ko mu buraruko bwa Afrika akarere ka Sahel. Abategetsi b'Ubufaransa batangaje ko icwa rya Drouqadel ari intsinzi ikomeye mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba, bamenyesha ko bizofasha kugarukana amahoro n'umutekano mu karere. Leta zunze ubumwe za Amerika zitangaza ko zatanze amakuru zongera zirafasha mu gikorwa cya gisirikare cyatumye Drouqadel yicwa. Umugwi Akim warakoze ibitero bitari bike ku basirikare n'abasivile mu karere ka Sahel.
Urakoze Fidel nubundi Thomas Kamini ndakwakire atubwira uko banki nkuru y'igihugu cy'Ubwongereza Bank of England isaba imbabazi z'uruhare yagize mu bucuruzi bw'abacakara babirabura.
Banki y'Ubwongereza yatangaje ko ubucuruzi bw'abacakara ari igice cy'amateka y'Ubwongereza kidashobora kwihanganirwa. Yubwayo ntivuga ko yagize uruhare muri ubu bucuruzi, ahubwo isobanura ko ari bamwe mu bayobozi bayo babwijanditsemo. Ivuga ko irimo gukora ubushakashatsi bwimbitse mu mikorere yayo kugira ngo imenye neza aba bantu baribo, maze ikure amashusho yabo ahariho hose muri banki n'ibyayo. Intandaro y'ibi ni ishuri rikuru University College London ryatangaje ibigo by'imari n'ubucuruzi bikomeye byo mu Bwongereza byagize uruhare mu bucuruzi bw'abacakara, birimo igihangange mu by'ubwishingizi Lloyd's of London, n'ikigo cya mbere kinini mu Bwongereza mu bunywero n'inzengero za byeri cyitwa Green King. Ejo kuwa kane ibi bigo bibiri nabyo byasabye imbabazi, bivuga ko bigiye gushyiraho ingengo z'imari zo gutera inkunga imishinga yo guteza imbere banyakamwe barimo abirabura bo mu Bwongereza. Ikindi kigo gikomeye kiri kuri uru rutonde ni banki yitwa Barclays ifite amashami hirya no hino ku isi n'ibindi bigo. Mu 2007 Kiliziya y'Ubwongereza ari nayo ikuriye itorero ry'Abangirikani ku isi nayo yasabye imbabazi ku ruhare yagize mu bucuruzi bw'abacakara babirabura. Hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 19 abazungu b'abanyaburayi baguze abanyafurika barenga miliyoni 10 babajyana mu bucakara muri za Amerika na Karayiba, ariko nyine bamwe muri ababirabura bagenda bapfira mu nzira mu nyanja. Nyuma y'urupfu rw'umwirabura George Floyd wishwe n'umupolisi w'umuzungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatanu gushize, hirya no hino ku isi abantu batabarika bakoze imyigaragambyo irimo no kurandura ibimenyetso by'abantu bagize uruhare mu bucuruzi bw'abacakara babirabura ku isi.
Urakoze nanone Toma. Ubuhinde bufite umugambi wo kwirinda kugura ibicuruzwa biva mu Bushinwa nyuma y'aho ibihugu byombi bigize ikibazo ku mupaka bisangiye. Fidel Niyongabo arakomeza.
Igihugu cy'Ubuhinde gifite imigambi yo kongereza inzitizi n'amatagisi ku bwoko bw'ibidandazwa 300 biva mu Bushinwa. Inyuma y'uko abasirikare 20 b'Ubuhinde bishwe mu gutana mu mitwe hagati y'ibyo bihugu bibiri, kwabereye mu gice kirimo amatati hagati yavyo mu mitumba ihanamye cyane ya Himalaya. Ku muhinga mwo ku munsi wa mbere abasirikare b'Ubushinwa n'Ubuhinde baragwanye mu kiringo cy'amasaha atari make mu kiyaya cya Galwan kiri hagati y'intara ya Tibet mu Bushinwa n'intara ya Dhaka mu Buhinde. Abasirikare 20 b'Ubuhinde barahasize ubuzima mu gihe Ubuhinde buvuga ko Ubushinwa nabwo nyene bwabuze abasirikare batari bake. Niko gutana mu mitwe hagati y'ibyo bihugu bibiri kwiha inkumbi bikomeye mu kiringo kiri hafi y'imyaka 60. Uruhande rumwe rwagirize urundi ko arirwo rwajarutse urubibe gukora ibitero. Ubucuruzi hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde bwageze ku gaciro k'imiliyaridi 78 n'imiliyoni 400 y'ama-euro mu mwaka w'amafaranga warangiye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2019. Ubushinwa nibwo bwakuye inyungu nini cyane muri ubwo budandaji kurusha Ubuhinde.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora, abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyehere mu Rwanda, urukiko rw'ubujurire rwasubukuye urubanza rwa Leon Mugesera uregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha bikomoka ku ijambo yavugiye ku Kabaya. Ubutabera bw'u Rwanda bumurega ko yakanguriraga Abahutu kurimbura Abatutsi. Uregwa avuga ko iryo jambo ryateshejwe umwimerere yajuririye igifungo cya Burundi yari yarahawe mu iburanisha rya mbere. Eric Bagirubusa w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda yabikurikiranye.
Bwana Leon Mugesera niwe wafashe ijambo umwanya munini yiregura kumbwirwa ruhame ku Kabaya ubushinjacyaha bumuregesha ko yayivuze mu 1992 ahamagarira Abahutu kurimbura Abatutsi. Mu myiregurire ye Mugesera yaranzwe no kwibanda cyane ku cyafatwa nk'isomo ry'ikibonezamvugo, kuko avuga ko urukiko rukuru rwafashe ijambo rukaruha ibisobanuro bitari byo maze rugashingiraho rumuhamya ibyaha bya genocide. Aravuga ko ijambo ryo ku Kabaya ubushinjacyaha bwarishyikirije urukiko nk'ikimenyetso kimurega ryarateshejwe umwimerere afatiye kuri bimwe mu bikabigize ikirego kimurega Bwana Mugesera Mugesera avuga ko habayeho kuri sesengura baricagaguyemo ibice kugira ngo bamuhamye ibyaha. Umucamanza yabwiye Mugesera ko atagombye kwibanda ku gusesengura ijambo kuri indi mu kirego na cyane ko yabikoze mu myanzuro yashyikirije urukiko, ahubwo ko niba avuga ko ijambo ryacagaguwemo ibice kugira ngo urukiko rugere ku byo rwifuzaga yagombye kwerekana ibyirengagijwe byagombye kuba byaramurengeye. Uregwa avuga ko ijambo ryo kukabaye warivuze byari mu gihe cy'amashyaka menshi bitegura amatora kandi ko cyari gihe cy'intambara wo yita inyenzi bateye u Rwanda. Ibi rero ngo umucamanza wa mbere yarabyirengagije. Mugesera akavuga ko imbwirwaruhame yagombye gusesengurwa uko yakabaye hashingiwe ku ihame ry'umuntu ukira mu gaciro ndetse hagashingirwa ku gihe yavugiwemo. Ntiyumvisha uburyo ijambo ryo muri 92 riregeshwa hashingiye kuri jenoside yabaye mu 1994. Mugesera yavuze ko icyakora atari ugusesengura ijambo kuri indi, ahubwo ko icyakora ari ukugaragaza imirongo migari y'urubanza. Undi mucamanza afatiye ku myiregurire ya Mugesera yamubajije niba noneho yemera ko ariwe wavuze ijambo ryo kukabaya cyangwa se niba hari undi muntu ari kuburanira. Uwiregura yasubije ko ntawe ari kuburanira kandi ko icyo ari gukora ari ukugira icyo avuga ku kimenyetso cyatanzwe n'umushinjacyaha. Urukiko rwamubajije aho ruganisha kuko yiregura atemera ko ariwe wavuze ijambo kandi akinjira mu misesengurire yaryo. Mugesera akomeza gushimangira ko agomba kugira icyo avuga ku kimenyetso kiri mu ncarubanza cyazanywe n'umushinjacyaha kimuregesha. Mu kwanzura kuri iyi ngingo ivuga ko ijambo ryo kukabaya ryateshejwe umwimerere, Bwana Mugesera abwira urukiko rw'ubujurire ko nirusesengura neza ruzasanga ko umucamanza wa mbere yibeshye akamuhamya ibyaha hari ibimenyetso yirengagije. Maitre Jean Felix Rudake mwunganira yasabye urukiko rw'ubujurire kuzakosora amakosa yita ko yakozwe n'urukiko rukuru mu Rwanda maze Mugesera akabona ubutabera buboneye. Umushinjacyaha Madame Claudine Dushimimana yavuze ko bigoye kumva ko ijambo ryo kukabaya ryacagaguwemo ibice mu gihe Mugesera avuga ko atibuka n'ibyo yahavugiye. Yibukije ko mu rubanza baburana batarizemo disikuru yo kukabaya ahubwo ko barize Mugesera wayivuze. Madame Dushimimana agasanga n'ubundi ibisobanuro bya Mugesera kumbwirwa ruhame yo kukabaya nta shingiro bifite kuko n'ubusanzwe ahakana ko ariwe wayivuze. Muri iryo jambo umushinjacyaha avuga ko Mugesera yumvikanye asaba ko abari bafite amafaranga bagura imipanga maze bagaca amajosi Abatutsi bakabajugunya muri Nyabarongo bakabasubiza iwabo muri Abisiniya. Ijambo imipanga ryarakaje bikomeye Mugesera maze ahita yaka ijambo avuga ko muri dosiye ntarigaragaramo. Yikomye umushinjacyaha mucyo yise gusigiriza dosiye mu Gifaransa colorero dossier maze abwira umucamanza ko bibabaje ko uwagombye kubahiriza amategeko ari wiyica kuri Mugesera ngo bishobora gutuma abaturage batizera inzego z'ubutabera. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yazimenyesheje ko bitari ngombwa ko zihuza mu myumvire ku mpamvu z'ubujurire bwa Mugesera ku ijambo ryo kukabaya. Byitezwe ko mwiburanisha ritaho umucamanza azumva Bwana Mugesera agira icyo avuga ku batangabuhamye bamushinja ndetse n'abamushinjura. Mu magambo make yabwira urukiko ko azabitegura neza ariko ko abamushinjura batumviswe bamwe banate ubwoba mu gihe ngo abamushinja benshi batanamuzi muri make ngo banyujijwe mu cyo yise uruganda ruturi ibinyoma. Bwana Leo Mugesera w'imyaka 68 y'amavuko n'umuhanga mu byiga ndimi abifite impamya bumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera aregwa ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu byose bikomoka kumbwirwa ruhame yavugiye kukabaya mu mpera z'igihumbi 1992 n'imbwirwa ruhame ubutabera bw'u Rwanda bwita rutwitsi kuko buyimuregesha ko yakanguriraga abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bari mu yandi mashyaka yarahanganyira MRND ryari ku butegetsi. Mugesera avuga ijambo ni ijambo rimaze imyaka 28 ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko yari mu ruhame ubwo ari vice president wa MRND mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi bigakurikirwa n'iyica ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu. Mu bihe byose yari buranyeho ntaryemera ahubwo akavuga ko ryagejejwe mu rukiko ryarateshejwe umwimerere mu byo yita indiscours très charité mu rurimi rw'igifaransa. Bwana Mugesera yafatiwe muri Canada agezwa mu Rwanda mu 2012. Mu 2015 ni urukiko rukuru mu Rwanda rwamuhamije ibyaha maze rumukatira guhera mu munyururu. Iburanisha ritari zakomeza ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Aha wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuje mu Burundi aho kuva mu cyumweru gitaha ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona mu gihe ibyo byajyaga bikorwa mu mujyi wa Bujumbura gusa. Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Tadeye Ndikumana yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru uyu munsi asaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara avuga ko ishobora kubatera akaga. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje Tadeye Ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose. Muri izo harimo ku gikorwa cyo gupima no kuvura umugore wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka. Ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura
dushaka yuko mu minsi za tuvuge mu ndwiza tutangura kwegereza abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere k'ubuzi, no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu. Ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe. Burero twabonye yuko uburyo bwabonetse mundi tangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye.
Kubijanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko byo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose, umushikiranganje Tadeye Ndikumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti.
Ubujye tuzokoresha mu bitaro turafite ama machine bita Genexpert ni 26. Murumva yuko turaje intara zose zirafite ico cyuma, ni cyuma nyabwonko. Rero cyo twari tubuze yari nuvuga mu kirundi biragoye yari amakartushi, ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo machine zahora zidufasha gupima igitunu, gupima umugera wa sida. Rero izo zarabonetse tuzotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu. Ivyigisho zaba zobikora zizokorwa na UNSP guhera mu ndwiza, hanyuma amareactife bazokoresha yarashize.
Mu gihe mu gisagara cya Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga b'iyo ndwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene, muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaye akitura ababigenewe.
Ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwicika inyuma y'iyi ndwara ugasanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho wabusanga bariko badanze mikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura. Twebwe ico tubona kandi bahantu babene gihugu nuko umuntu abonye ibyemyeso twavuze byiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare. Turaje rero ibihari dufise ko 80-90% bakira. Tugasaba rero abene gihugu bijya bijya kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare.
Mwamenya ko abantu 104 aribo bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi, 75 barakize, 28 baracari ko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye Imana nk'uko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije. Yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ndwara yavurirwa mu bitaro bya Clinique Prince Louis wa Gasore gusa, ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire, Roi Khaled, Bumerec na Polyclinique Centrale byarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ndwara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turacyaraho mu Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ishyirwaho ry'ibihano bishingiye ku itangwa ry'impapuro za visa ku gihugu cy'u Burundi. Iravuga ko bwanze kwakira abaturage babwo birukanwe ku butaka bwa Amerika. Fidel Niyongabo.
Mu ntango z'iyindwi, ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu muri Amerika bukoranye n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwatangaje ko bufatiye ibihano Burundi ku bijyanye n'amaviza kubera butakoranye n'izo nzego mu kwemera itahukano ry'abanyagihugu babwo bategetswe gukurwa ku butaka bwa Amerika. Bisunzwe ingingo ya 243 y'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka muri Amerika hamwe n'ibyerekeye ubwenegihugu. Umushikiranganje ufata kibanza je umutekano mu gihugu Chad Wolf yamenyesheje umushikiranganje je imigenderanire Mike Pompeo ko leta y'u Burundi yanswe canke yatebesheje mu buryo budasiguritse kwemera abanyagihugu bayo bategetswe kwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Kubera izo mvo Pompeo yategetse abategetsi bakora mu buserukizi bwa Amerika bajeje gutanga amaviza gushyira mu ngiro ingingo y'ukwima amaviza imigwi y'abantu bamwe bamwe bazoba ariko bazisaba. Iyo ngingo izogumaho gushika umushikiranganje ajeje umutekano mu gihugu amubwiye ko leta y'u Burundi irikirakorana mu buryo bushimishije n'igihe guciwe kubijanye no kwakira abarundi bazoba bategetswe kwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Ingingo nk'iyo ntifatwa minenegwa. Ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu buragira utwigoro tuboneka ukoranye n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire gusaba ibihugu kwakira byihuta kandi mu buryo buciye mu mategeko abanyagihugu bavyo bategetswe kwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Utwo twigoro turimwo kuvugana ku rwego rwo hejuru hagati y'amareta. Leta ya Amerika iriteguriye gusubira gukorana na leta y'u Burundi mu ntumbero yo korohereza ikurwa ku butaka bwayo ry'abarundi bategetswe ubwa nyuma kuhava. Amerika iriteguriye kugirana ibiganiro muri kazoza n'abategetsi b'u Burundi kugira batorere hamwe inyishu kuri icyo kibazo.
Urakoze Fidel, nubundi turacyari aho mu Burundi aho abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'imiryango yigenga bahunze ku butegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza bategereje ko ubutegetsi bushya bwa Evariste Ndayishimiye bwarebe bugiyeho buzahindura ibintu impunzi zigatahuka. Baravuga ko ijambo yavuze akimara kurahira itanga icyizere, bakavuga ko icy'ingenzi ari ukunoza umubano n'amahanga, kubahiriza uburenganzira bwa muntu no guhagarika ubwicanyi. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Runen Force kubwa mashama dakira ni vyicaro vya politike rubona ko mu ijambo ryo mukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye hari migice gitanga umwizero. Aho ni nkaho yemeye ko agiye kwitaho imigenderanire n'agateka kazi na muntu. Vita Nshimirimana atwar Force yahungiye mu Bubiligi.
Umukuru w'igihugu mushasha akaba koko ashaka gutwara igihugu ategerezwa guhindura kandi cyane ahereye ku mvugo iremesha abarundi ategerezwa kunagura imigenderanire n'amakungu, ategerezwa kandi kuremesha abarundi mu gutegeka wa mugwi w'imbonerakure akabihanikiriza yuko kwibanga biturubika abantu kubera badasangiye ibyiyumviro. Aho rero n'abahunze bazobona yuko igihugu cy'u Burundi cyasubiye kuba nyabagendwa hanyuma bashoboye gutahuka. Ategerezwa kumviriza abo batavuga rumwe, abari mu migambwe, abari mu mashyirahamwe, hamwe n'abarundi bose imigwi yose bategerezwa bashobora kuba barimwo. Icyo rero nicyo kigize imvaro ya demokarasi, anagura ubutunzi. Nibyo bibazo by'umutekano bituma abagwizamari batahatumbera.
Abashingwa amanza nabo bakorana na senere mpuzamakungu mana vya sepeji bizeye ko umutware mushasha agiye kunagura imigenderanire niyo sentare agahagarika niho nyango ry'agateka kazi na muntu. Aba ni mu gihe Uburundi bwakuye akarenge muri iyo sentare kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 abacamanza b'iyo sentare batanguje amatohoza ku Burundi. Maitre Armel Niyongere n'umunyamabanga ntunganya bikogwa mu runani rwabo bashingwa amanza yahungiye Kigali.
Tugasaba rero n'abategetsi bashasha giye gutwara Burundi yuko bo kwemera gukorana na nawe kuragira amatohoza mu biro by'umushikiriza amanza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha bagashengeza abo bose bazoba ariko barakurikiranwa mu vyaha byakozwe kuva mu 2015 kugira berekane neza yuko bafise umugambi wo kugwanya kudahana mu Burundi. Bakagaruka mu basinye amasezerano ashira hajya sentare. Ubu haracari kare kugira tumenye yuko ubwicanyi buzogabanuka cyangwa buzobandanya kuko benshi bari mu bakoranye na Petero Nkurunziza. Niba bashaka gutwara Abarundi bogerageza guhagarika ubwicanyi kuko niba aba bashaka kubandanya mu bwicanyi bwakozwe kuva mu 2015 nabo nyene bazosanga bakurikiranywe n'ubutungane impera n'imperuka.
ku ruhande rw'abanyepolitike abahurikiye mu runani sefor arusha bahunze igihugu bobo bemeza ko bazoshira amazinda imvugo y'umutegetsi mushasha aramutswe igihugu ijanye n'ingiro bavuga ko nunda yishimiye asubiriye mu ntango yashikiriza amajambo meza yamara kuyashira mu ngiro bikagorana chovira mu gwengezwa muri kino gihe atwara sefor arusha yahungiye buraya
ashaka gukoresha karimi keza mukwerekana ko azohindura ibintu aho ubona yuko bagira bati azokubahiriza agateka kazi ra muntu uko bazoshira imbere nibiganiro hagati y'abarundi bagira bati inzego z'umutekano ko bazozitsimbataza bakavuga yuko itahukanwa ry'impunzi twe twagira tuti rero izo zose ikiri ngaho nuko twebwe turinda kubona ko imvugo yagiye mu ngiro Burundi bumaze kuyugarira ko ibihugu zahora bidufasha vyaciye bihagarika imfashanyo imigambi y'iterambere zadufasha ko iyo migambi yahagarara iyo utanguza ibiganiro hagati y'intwaro yiwe n'abanyepolitike batavuga rimwe nawe
Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ko ku ntwaro yiwe atifuza batavuga rumwe na leta ahubwo ko bohindura ingendo bakabanyabuna abakebura leta aho bitagenda neza abo banyepolitike nabo mu mashyaka y'amadakia n'ibyicaro vya politike bahungiye mu bihugu bitandukanye bemeza ko biteguriye guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka igihugu mu gihe umutegetsi mushasha yo kwerekana gushaka kwa politike gusaba afite amakenga ko inzitizi zizohava ziba nyinshi ku ntwaro yiwe bamuvunira kagohe kurondera abahanuzi beza bakunda igihugu batazutinya kuvugisha ukuri ku nyungu z'igihugu Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claver Niyonkuru
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Nishimiye namwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yarahagarariwe na Etienne Karekezi Jendi Jeffrey Mutagoma twese tubagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe
abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose.